Eri Necmi de Amerik. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese mudutse amatwi muri kitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki 28 z'ukwezi kw'12 umwaka w'2018 kuri mikro muri kitondo muri kumwe n'Angele Fidel niyo ngapa.
Birambabaje cyane. Biteye isoni n'agahinda kubona ibintu buri muntu wese yumva ibintu urugaga rw'abaganga rwagenzuye urugaga rwemewe mu gihugu rukorera leta y'u Rwanda. Biteye isoni n'agahinda kubona umuntu asinziri yari hariya kukinya yatewe bigaragara kumva ko ubucamanza bwavuga ngo ntashingire ikirego gifite.
Uwo ni Juvenal Habyarimana yareze leta y'u Rwanda n'ibitaro bya Kibagabaga abagiriza ukurangara byatumye umugore wiwe aja muri koma amazemo umwaka n'igice. Sentare yatesheje agaciro ikirego ciwe. Turavuga no kwitahuka rya Dr. Denis Mukwege i Bukavu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo inyuma yo kwakira agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel ku itariki 10 z'ukwezi. Turavuga ku banywanyi batatu b'ishyirahamwe PASEM bamitswe izera mu Burundi bari bamaze umwaka urenga bari mu munyororo hamwe no ku munsi mukuru urangiza umwaka ucitse ata mikoro abanyagihugu bo muri komine Kanyosha bafise. Mani mbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana adushikiriza amakuru adufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi. Igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo jo ku munsi wa kane cyabwiye ubumwe bwa Buraya gutuma ko intumwa yabwo iri muri icyo gihugu bitarenze amasaha 248 mu kwihora ibihano byafatiwe abategetsi 14 ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe hasigaye iminsi 2 gusa ngo habe amatora. Ivyo byashikirijwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu wa Kongo Leonard She Okitundu mu kwezi kwa 12 kwigenekerezo ry'icumi abashikiranganji b'ibihugu b'imigenderanire n'andi makungu b'ibihugu bigize umwe bwa Buraya niho bongereje ikindi kiringo kubihano byo kubuza kugira ingendo no gufata amatungo y'abategetsi 14 bagirizwa kubera intambamyi umugambi w'amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'ibyaha byo guhungabanya uburenganzira bwa kiremwa muntu. Muri abo 14 harimwo Emmanuel Ramazan Shadari yahoze ari umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati yatowe kandi na Perezida Joseph Kabila kuba kandida azomusubirira mu matora yo ku munsi w'Imana. Muri Sudani abamenyeshamakuru baratanguye imyiyerekano izomara iminsi 3 mu rwego rwo kwifatanya n'abanyagihugu bamaze indwi nabo biyerekana basaba ko Perezida Omar al-Bashir atanga imihoho. Ubwa mbere kuva imyiyerekano itanguye ku itariki 19 y'uku kwezi abanyagihugu ntibagiye mu mabarabara ejo kuwa kane. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty Internationale ryatangaje kuwa kabiri ko igipolisi cisha abanyagihugu 37 mu bari mu myiyerekano. Perezida al-Bashir avuga ko abaja mu myiyerekano ari abagarariji ariko ko yiteguye kuvugurura inzego z'ubutunzi bw'igihugu. Mu byateye imyiyerekano harimwo n'iduzwa ry'ibiciro by'ibifungurwa muri icyo gihugu. Muri Afrika kandi wahoze ari umukuru w'igihugu muri Madagascar Andry Rajoelina agiye kugaruka ku butegetsi nyuma yo gutsinda mu gice cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu nk'uko ibiharuro byashikirijwe ejo kuwa kane byabyerekana. Umurwi ujejwe gutunganya amatora muri iryo zinga watangaje ejo kuwa kane ko Rajoelina yatsinze Marc Ravalomanana nawe yahoze ari umukuru w'igihugu mu matora yabaye ku itariki ya 19 z'ukwezi ku 12 turimo. Ibiharuro by'ifata kibanza byerekana ko Rajoelina yatsinze ku majwi 55% mu gihe uwo bahiganwa yatahukanye 48%. Ravalomanana yashikirije ko ayo matora yabayemwo ubusuma burenze urugero. Hano muri leta zimwe za Amerika ihagarikwa ry'agateganyo ry'ibikorwa vya leta rigiye kwinjira mu mwaka mushasha mu gihe yaba inama nshingamateka na Sena atabimenyetso berekana ko hari ico bagomba gukora mu minsi isigaye imbere yuko umwaka w'2018 urangira. Ejo kuwa kane inama nshingamateka na Sena barakoze iminota mike ariko ntacyo bakoze ku kibazo cyo guhagarika imirimo ya leta. Batekanya kandi kugaruka mu bikorwa ku munsi wa mbere itariki ya 31 z'ukwezi kw'12 ariko naho ntacyo batekanya kuri icyo kibazo. Abajijwe kuwa gatatu gihe guhagarika ibikorwa bya leta bizomara, Perezida Trump yabwiye amenshi makuru ati igihe cyose bizomara. Yaranse kuvuga nimba azokwisubira ko ku miliyaridi zitanu z'amadolari yasavye kuba ku ruhome ku rubibe Amerika ihana na Mexique. Abademokrate ku ruhande rwabo bagiriza Trump gushira igihugu mu kaga bisunze amajambo yavuze ko ivyo guhagarika ibikorwa vya leta azovyemanga. Mu masengesho y'ejo kuwa kane mu namashingamateka bongeye kugurura, Werongo yavuze ko ikibazo cyo guhagarika amafaranga ya leta Imana ariyo izokwikorera ibikorwa byayo kugira gitorege umuti. Umuvugizi w'umuhari w'iterabwa wa leta ya Kisilamu gisata cyo muri Afghanistan yarishwe mu gitero cy'indege cya Leta Zunze za Amerika. Umutegetsi mu gisirikare cya Amerika yemeje iyo nkure cyo kuwa kane ko Sultan Aziz Azam yishwe ku munsi w'Imana mu ntara ya Nangarhar. Ubundi murwanyi w'uwo muhari nawe nyene yarishwe. Nta basivile bahitanywe n'ico gitero kandi ngo cyabaye igitero cya mbere cyatangajwe n'abategetsi ba leta ya Afghanistan.
Urakoze Aloyis ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda aho sentare y'intango ya Kacyiru mu karere ka Gasabo mu gisagara cya Kigali imaze gutesha agaciro ikirego cyatanzwe n'umugabo Habyarimana Juvenal yarega leta y'u Rwanda na cyane cyane ibitaro bya Kibagabaga. Habyarimana yarega ivyo bitaro kuba bititayeho umugore wiwe yaje kuri ivyo bitaro aje kwibaruka bimuviramwo kuja muri koma itarangira ubu amaze mu mwaka n'igice. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 umwaka ushize wa 2017 nibwo Habyarimana Juvenal w'imyaka 42 y'amavuko utuye mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali yajyanye umugore we Theodette Mukansanga w'imyaka 39 ku bitaro bya Kibagabaga kubyara umwana wabo wa gatandatu. Mukansanga baramubaze abyara umwana w'umukobwa ariko umuryango wutegereza ko kanguka ngo bishimane uraheba. Habyarimana aganira n'Ijwi rya Amerika yasobanuye ko ibitaro bya Kibagabaga byohereje uwo mubyeyi kuvurirwa ku bitaro bya kaminuza bya Kigali Shika aina Habyarimana yishuriwe ko umugore we kujya muri koma agaheramo yabitewe no kuba yaratinze guhabwa umwuka oxygene igeri yamaze guterwa ikinya. Mukansanga amaze muri koma umwaka n'amezi atandatu abaganga babwiye umugabo we ko batazigiye ashobora kuzayiviramo. Habyarimana twamusanze ku rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru aje kumva umwanzuro w'urubanza yarezemo leta y'u Rwanda ku byo yita uburangare abaganga bakoreye umugore we bikamuviramo kujya muri koma ubudakanguka. Raporo yakozwe n'akanama k'abaganga dufitiye kopi igaragaza ko kuba uyu mubyeyi Mukansanga Theodette kubyara cyangwa se kubagwa ngo nta ruhare byagize mu byatumye umubyeyi ajya muri koma, ahubwo itsinda ry'abaganga ryaje kwemeza ko uyu mubyeyi Mukansanga atahawe umwuka ku gihe aribyo byatumye ubwonko bwangirika bugasinzira ubudakanguka. Urukiko ariko ku mwanzuro rwafashe ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane rwanzuye ko ikirego cya Habyarimana nta shingiro gifite. Uyu mwanzuro wasomewe mu rukiko Habyarimana wo mu muryango w'umugore we bahari maze batangazwa n'icyemezo cy'urukiko.
Dogiteri wamwakiriye ambwira ko umugore wanjye yatewe ikinya, ibitaro byamubyaje umuganga wamuteye ikinya yarangaye, hanyuma ikinya kigatuma ubwonko bubura umwuka bukaba bwarasinziriye. Ku bw'ibyo rero nahise ngana inkiko, nari maze igihe ntegereje umwanzuro w'urukiko ariko birambabaje cyane. Biteye isoni n'agahinda kubona ibintu buri muntu wese yumva, ibintu urugaga rw'abaganga rwagenzuye, urugaga rwemewe mu gihugu rukorera leta y'u Rwanda. Biteye isoni n'agahinda kubona umuntu asinziriye ari hariya ku kinya yatewe bigaragara, kumva ko ubucamanza bwavuga ngo nta shingiro ikirego gifite.
agahinda ka Habyarimana Yuvenali agahuje n'abavandimwe b'umugore we mu ijwi ririmo ikiniga murumuna w'umugore wa Habyarimana yabwiye ijwi rya Amerika ko bahuye n'akarengane.
Naye ndumva bimbabaje cyane kubona bavuga ko nta kibazo gihari ngo muganga nta kibazo wabaye mwere twebwe ntibagira ikintu batubwiraho ari ibi byatunga umurwayi n'ibyatunga abana byose nta kintu bavuze ngo nta shingiro bifite. Ubwo rero turumva bitubabaje cyane kubona turenganira mu gihugu cyatubyaye cyakagombye kuturenganura.
Habyarimana udafite ababyeyi cyangwa umuvandimwe yiyemeje gukomeza kwita ku mugore we wenyine kugeza igihe Imana izakora igikwiye ku buzima bwe. Hagati aho ariko kurera abana babo batandatu avuga ko bitamworoheye na gato, ariko ibyo byose avuga ko bitazamubuza gukomeza gushakisha ubutabera.
Nari mfite imitungo yashizeho, abaturage baramfashije bishoboka, baba bo mu gihugu baba bo hanze bumvise ikibazo cyanjye, ariko uyu munsi wa none ndakomerewe hamwe n'umuryango w'abana banjye. Ubu umugore wanjye ashobora kumara iminsi ibiri cyangwa itatu nta kintu abonye cyo kurya. Mutungisha potaje hafi litiro ebyiri ku munsi ni 400. Ndashyizeho amapamperise muhindurira hafi buri munsi nkoresha 900. Ibyo bintu byose nagiye mu imyenda kugeza nubwo ntakibona ibyo kumubinda, sigaye nkoresha ibitambaro. Ni ukuvuga ngo muri makege n'umudamu wanjye nitwe twari dutunze abana bacu mu buryo bufatika, ariko uyu munsi wa none jye n'umudamu turi mu bitaro maze umwaka n'amezi atandatu ntaho kuryama ngira, cyane cyane ko ntanaryama naho niyo ngize ngo ndihengeka ni ku isima yo hasi maze umwaka n'amezi atandatu ndara ku isima hasi.
Habyarimana avuga ko amaze gutanga ku mugore w'amafaranga asaga miliyoni enye mu rubanza yatsinzwemo, yasabaga Leta y'u Rwanda kuba yamuhindishiza akababaro zingana na miliyoni ijana akurikije ibyo yahombye ku mwaka n'igice amaze arwaje umugore we, urwo rwe rukaba rwarasenyutse ndetse n'indi minsi yose atazazaguma muri ibi bitaro. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika rimaze kumenya ko hari amakuru amaze iminsi akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube. Abo bayakwirakwiza bafashe amakuru twatambukije kera bayita amashya nta ruhushya babifitiye. Imwe muri izo nkuru nigaragara kuri YouTube ifite umutwe byamenyekanye havumbuwe ingabo ziri gutozwa n'u Rwanda zizatera Burundi. Twitandukanije n'abashaka kuyobya abandi babaha amakuru atariyo. Twiseguye kubo byaba byagezeho ingaruka. Turabasaba gushishoza igihe mubonye inkuru nk'iyi tuvuze haruguru. Tubibutse ko inkuru z'Ijwi rya Amerika muzisanga ku mbuga zacu zikurikira internete kuri www.radioyacu.com, Facebook VOA Radio Yacu, Twitter Radio Yacu VOA na YouTube Radio Yacu VOA.
Muri Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo, Dr. Denis Mukwege yaragarutse Bukavu inyuma yo kwakira gashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel ku itariki 10 z'uku kwezi. Umumenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima araduha inkuru y'Idonido.
Uko niko Dr. Denis Mukwege yakiriwe akigera ku kibuga cy'indege cya Kavumu muri teritwari ya Kabare mu birometero nka 50 vuye Bukavu. Yaba indege yamuzanye ndetse n'abamucungiraga umutekano bose bari abasirikare b'umuryango w'abibumbye Runi. Aha ku kibuga cy'indege ntiyahatinze, ahubwo mu mutekano wakajijwe cyane yahise yerekezwa mu kigo cy'ishuri ryisumbuye rya College Alfajir aha mu mujyi wa Bukavu, ari naho yashyikirije ubutumwa imbaga yari hamutegerereje. Iki gihembo cyitiriwe Nobel ni icy'abakongomani. Mwebwe muri hano muhagarariye abagore n'abagabo b'abanyekongo, yaba b'imbere mu gihugu n'abari muri diaspora aho bari hose. Iki gihembo mucyakire neza kandi munamenye uburyo muzagikoreshamo. Ubwo yashyikirizwaga iki gihembo Yosiro muri Noruveje mu ntangiriro z'uku kwezi, Dr. Mukwege yasabye ko hatangwa indishyi ku bagore bafashwe ku ngufu n'abitwaje intwaro cyo kimwe n'imiryango yabo. Ibi nibyo yongeye gusubiramo ndetse avuga ko guhabwa indishyi kuri abo bose atari impuhwe bazaba bagiriwe, ahubwo ari uburenganzira bwabo nk'ibiremwa muntu. Icyakora yabasabye kuticara ngo bategereze ko bizabizanira, ahubwo bagomba kubiharanira bo ubwabo. Impoza marira ni uburenganzira, ni itegeko rigenga abantu. Mu gihe itanzwe kandi ni na ngombwa ko abayihawe bumva ko bayishimye kugira ngo nabo bavuge bati noneho natwe muduhaye agaciro. Nimutayisaba rero nimuzibwire ko hari uzayibasabira. Muhaguruke musakuze muvuge muti ibyo twanyuzemo birahagije. Gusa Dr. Mukwege yanasabye ko hashyirwaho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rugakurikirana abagize uruhare mu ntambara imaze imyaka irenga 20 yogoza Kongo, ariko ibyo bigakorwa ari uko habanje guhabwa agaciro ibikubiye muri raporo yakozwe na Loni izwi nka mapping report itarigeze ishyirwa hagaragara. Loni yakoze icyegeranyo cyiswe mapping report. Iyo raporo igaragaza neza ahantu hose hakorewe ubwicanyi, abishwe baragaragazwa ndetse n'ababishe bagaragaramo. None ni ukubera iki sikomeza guhisha iyo raporo? Mu gihe cyose iyo raporo idasohotse ngo abantu baburanishwe, ubuzima bwacu buzaguma kuba ingora bahizi. Icyo dushaka rero ni uko uko kuri kuvugwa. Twakwibutsa ko iki gihembo Dr. Denis Mukwege yagihawe ku bw'uruhare rwe mu kurwanya kw'ihohoterwa n'ifatwa ku ngufu ry'abagore byakoreshwa nk'intwaro y'intambara, agihanwa n'umunyayirake kazi Nadia Murad. Agarutse mu gihugu mu gihe hari umwuka utari mwiza uturuka ku isubikwa ry'amatora ry'igihe kirekire muri bimwe mu bice by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru birimo na teritwari ya Beni, aho abatora barenga miliyoni n'igice batazagira uruhare muri aya matora ateganjwe kuri iki cyumweru kije, bakazategereza ukwezi kwa gatatu k'umwaka utaha. Ni ku mpamvu akanama gashinzwe amatora Senika kavuze ko zatewe n'icyorezo cya Ebola ndetse n'umutekano utifashe neza. Gusa bamwe mu ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntibarya iminwa mu kunenga izo mpamvu bavuga ko zidafatika, kuko ibikorwa byo kwiyamamaza byakozwe muri ibyo bice amatora subitswemo. Icyakora n'ahavugwa ko amatora azabuhereye aha mu mujyi wa Bukavu, nta bimenyetso by'imyiteguro yayo bihagaragara mu gihe hasigaye iminsi itarenga ibiri ngo akorwe. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika muri Kivu y'Amajyepfo.
Mwandanya kumviriza ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mu Burundi sentare isubiramo imanza ya Bujumbura yafashe ingingo yo kweza abanywanyi batatu bishyirahamwe PASEM rihamagarira Abarundi guhindura ingendo kugira abashike ku iterambere rirama bo mu ntara ya Muramvya. Bari bamaze umwaka urenga bari mu munyororo, bagirijwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Remo Nzimana.
Naho batararekugwa kubera sentare isubiramo imanza ya Bujumbura yatunganijwe gushasha mu kuyigaburamo amasentare atatu asubiramo imanza. Faustin Ndikumana arongoye Parseme arashima ko iyo sentare yabonye ko abo banywanyi batatu ba Parseme mu ntara ya Muramvya atacaha bakoze. Uyu arongoye iryo shirahamwe akavuga ko iryo shirahamwe ryamye ryerekana kuva abo banywanyi bagifatwa ko bazira ubusa.
Kubanza baburanisha rero niho rero umuntu ahejejwe gukora n'ibyo bundi atumyesha yuko bejejwe babaye afite. Ubwo rubanza rero tukaba twarushimye kuko ari inzirakarengane. Hanyuma rero igihambaye rero ni uko tunezerwa no kubona bashoboye kwezwa. Nyine hasigaye icyo bita reformalite, France bita yo kubasinya kubamenyesha urwo rubanza biracataye amatunda pere mashasha kubera iya Bujumbura itakiriho mu itegeko rihari uno munsi. Mugabo rero tukaba twarushimye.
Abo banywanyi batatu bari bamaze umwaka urenga bari mu munyororo urongoye Parseme anegura ko ubutungane bukunda kwihutira gufunga mu gihe byategerezwa kuba intambwe ya nyuma mu bijanye n'amatohoza ku byaha biba byakozwe.
Ku by'ukuri hagiye haraba kutohoza neza no kuraba yuko bashobora kuza bararekura abantu bakabona bataha mu gihe hata byaha birebire biraboneka byofasha, kuko umuntu arinda yafuzwanywa na gutyo kugira atinde yezwe nsanzwe n'ibwizwa shingiro ishari bwa yuko umuntu yezwe yaragize gute uko haba hari amayendamirizasiyo canke n'ibindi. Mugabo tungane barakwiye kwihatira ico kintu bakaraba neza kabisa yuko umuntu aba afunzwe biba bikenewe biba ari ngombwa. Ahandi barajya ni amaliberasiyo suko siyo igihe umuntu atari babona ko adashobora guhinga ugatanga kosi yemeza yuko atawuri kurajya kugira ku by'ukuri abantu nk'ibyo kuba bagenda baburana bapfunze kandi bushobora no kuburana ari hanze hanyuma urubanza rugakurikiranwa.
Ishirahamwe Parseme ribona ko abo banywanyi baryo bategerezwa gushumbushwa kuko bagize agahombo kanini. Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe akavuga ko akwiye gukurikizwa ibwirizwa shingiro hakaba amahinduka kugira ibyo gushumbusha abantu bejejwe bamaze igihe mu munyororo bije mu ngiro.
Bene ivye muhariza bigira nyene abigira bose mu bisanzwe niko tubona ko ari umuco wa buhari kandi byizwa shingiro mu bisanzwe ryavuga yibiza yuko burya zira yuko umuntu apfungirwa ubusa kandi igihe byashitse naho arbitrary yuko abantu bashobora kuba endaminize nuko ngira bitaraje bico yiwacu yuko birasagwa byoja muri rusangi byo twita amahinduka reforme guhindura ingendo mu bisanzwe kandi tubona ko tugiye kubikangura ko cyane.
Abo banywanyi batatu bishiramwe parseme ni Emmanuel Nshimirimana aseruka iryo shiramwe mu ntara ya Muramvya, Aime Constagatore arirongoye muri komine Mbuye mu ntara ya Muramvya. Abo babiri bari baciriwe umunyororo w'imyaka 17 nkuri kukiri ntara ya Muramvya. Nayo Marius Nizigama aseruka iryo shiramwe muri zone Buhangura, iyo sentare yari yamuciriye umunyororo w'imyaka 5. Uko ari batatu bavajwe mu kwezi kwa gatandatu 2017 bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano mu gihugu hagati no gucanishamwo ugwaruka go mu migambwe. Ni mu gihe bariko bararika bari mu migambwe n'inani za politike mu nama yari gutunganywa n'ishiramwe Parseme ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya kugira barabire hamwe ibijanye n'agateka ka muntu n'ukubahana mu butandukane bw'ibyiyumviro vya politike. I Bujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 25 93 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi kandi bamwe mu banyagihugu bo muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura bavuga ko umunsi mukuru urangiza umwaka ushitse ata mikoro bafise mu ntara ya Bujumbura. Twumvirize umumenyesha makuru wacu Diane Ndonse.
Abanyagihugu twasanze muri buno bunywero buri ku mutumba wa Kavumu bo muri komine Kanyosha imwe mu makomine ahanamiye igisagara cya Bujumbura bavuga ko baraza ko bahimbaza umunsi mukuru w'ubunani.
Zonwa nzorya nzonwa mpaka mu gitondo.
Hano muri kweza murafisa mu keshereza?
Eh, ntuhabona nawe. Iyi sare ntubona ko ari sare ikwije amategeko. Ahari umuziki udasanzwe tuzokesha mpaka mu gitondo.
Ashe n'ukuri na kintu nakimwisha. Aje na kimwe mbuzi. Ni sawa hashe mu rugo ni sawa abana barakomeye. Naje ndakomeye umugabo wanje rakomeye. Umuvuka no wose akomeye nangorane nini. Tuzokesha vrema kweli. Naho mwa muri ko murafungurira muhira. Mwa mugize umunsi mukuru mwiza.
Nshimira Imana Eric avuga ko byose babihabwa nuko umutekano uza kuba wifashe.
Twifuza gusa ko odushikira turi bazima dukomeye. Turasaba ko umutekano ucungegwa bikwiye, tugasaba na bene wacu ko bo kwihanganiranira bakirinda ibintu byo gucanamo no kugwana, tukawuhimbaza twese turi umwe.
Nkuko umukuru w'igihugu yasavye mu nama aherutse kugirana n'abategetsi bo mu ntara ko abanyagihugu bohabwa impusha zo gukesha, abatware bo ku nzego zo hasi bariko baravyubahiriza. Beatrice Mfatukobiri arongoye agacimbiri jimbi avuga ivyo abanyagihugu barekuriwe hamwe n'ivyo batemerewe.
Ese batarekuriwe no kuvuza amaradio cyane no kuvuza ingoma santere ivyo yaravyemereye yuko abafise ivyo vyumba vyo gukesha kamasengero bazokesha bakeneye gukeshereza mu ntwero bazokesha. Nabo nyine ntibarekuriwe kuvuza radio ugwa mu rurenze buhoro buhoro kugira ngo n'umuntu yumve yuko mu gihugu hari umutekano. Bakeneye kuruhuka baruhuke, hari abazo babakeneye kwiruhukira n'abazo bakeneye kurara bakesha bugatsa.
Uyu mudandaza w'ibinyobwa vya Brarudi hamwe n'izikanywa mu bitoke ntizigiye kuzoronka abaguzi afatiye uko yadandaje ku Noweli.
Kuri iyi minsi mikuru n'ukuri nk'uko byahora nta n'ibihumbi bitanu tuvuge nka bitanu nigeze cyangwa ni ku munsi mukuru. N'abakiriya haze umwe babiri havuga ati none ubu n'umunsi mukuru turiko turahimbaza ni Noweli, none byagenze gute? Kandi ko ndabiraba ndabona abantu ko turi mu bukene kubera atabuzi twe dushorerwa n'abantu barose ubuzi nibo baza bakadushorera muguri kurabiraba tanga mwicaranye ngaho naho nyene nabuze ku Noweli sinzi nibonane ko ari ikintu nzohava ndonka.
Kukaba nkako uyu mutama Ernest Ndayisaba avuga ko amazi igihe atakaza afise kuva amashirahamwe mpuza makungu yugariye agasaba ko ingorane ziri mu gisata cha politike zitoregwa inyishu
tuvuge nk'uko kwanje nakorera nk'abazungu aho habereye nk'ibi urabona abazungu twakorera baciye bagenda aha rero urumva ukene eka nta n'umuzungu uvuga ati araje avuye hanze ngo araje kudutemberera inkuru bumva ataha mu Burundi n'ibicika twosaba abategetsi b'uko bakumvikana bakaja hamwe kuko nkatwe ahanini mbona yuko ari twebwe turimo turahohote kuko twikorera ubwo buzi buto buto abubakisha ntabo nibakiboneka urumva ubukene rero uko niko bwatwinjiranye tugasaba abakuru bakuru uko bakumvikana bakaduha amahoro ubwiza buvi bukuru ukwira hose
Ndikumana Vianney wewe avuga ko inyishu y'ingorane asigaye yirindiriye ku mana yizeye ko uyu mwaka w'2019 ishobora kuzomuronsamwo akazi
sinosaba umwana w'umuntu oya hani byo kubona ko bagombaga ati mana irabe nyine byikora kugira uwo mwaka dutangura nawe sikiri tufashe zama bintu bigende neza
itofashe nk'iki
ngirakutsira inzira ukaronka akazi utari witeguriye ugasanga mu wundi mwaka nawe ushimye mu bandi nkungenu bayeho neza
nagamusaba abategetsi
none uzohera ku itariki imwe uvuka uvuka atanye suronga utekana kisaruka kumaham karinditsi imana iko
muri rusangi abanyagihugu bakuru uyu mutumba wa Kavumu ahanini babeshejweho n'ubuzi buto buto bakorera mu gisagara cha Bujumbura abandi nabo bakabeshwaho n'uburimyi ariko nabone bavuga ko ubujya ari buke bwo guhimbaza mu munsi mukuru kubera ingwara ziraye mu bitegwa mbumbarugo mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twa twafitiye muri aka kanya bigarukiye ngaha makoze kudutega matwi mubandanye mutwumviriza mu biganiro byacu kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.